Jullie, niets meer daar, Merik. Radio ya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu Burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri radio Inshuti ya bose FM 88.3 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse yacu ariyo VOA radio yacu no kibanza cacu cha internet ari wezi tatu, akabarungu radio ya chubewa, akabarungu com, umanya wikigani ilo, muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Abimukira n'impunzi barahura n'ibibazo bitari bike mu gihe bagiye kugerera mu bihugu vyo mu mahanga. Ibibazo vy'ururimi n'imico itandukanye birababera intambamyi zikomeye cyane cyane mu myaka ya mbere muri leta ya Maine ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika. Aba barundi n'abakongomani batari bake benshi bahaje n'impunzi abandi nabo ari abimukira. Nibihe bibazo bafise muri iki gihe? Nizihe ntambwe bamaze gushikako mu nzira yo kumenyera imico, imigenzo hamwe n'ubuzima bushasha mu gihugu baje kugereramo. Nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Filemon Dushimire ayibo ishira hamwe Burundi Community Association of Maine mu mfunya pfunyo Beckham ry'abarundi baba muri leta ya Maine ari mu gisagara cha Portland. Wanamutse Filemon?
Ngaramutse Filemon.
Kuba twumviriza abo tubwira igihe iryo shyirahamwe ryashinzwe.
Iri shyirahamwe ryatanguye ngira ngo mu myaka 2002 ariko ryagiye ngira gushinga imizi neza mu 2010.
Yego. Muri make abo ba igitigire iritegire vy'abarundi baba ba muri leta ya Maine vyaba bingana gute?
Kuvuze kuri nta nturagira ibiharuro bi novuga nti by'ukuri ariko tugereranije mu gashyiramo imiryango gashyiramo n'abana nibaza ko baba nk'igihumbi
bo benshi bagizwe n'impunzi cyangwa harimo n'abimukira.
Baravanze harimo impunzi ariko nibaza ko benshi babana muri leta ya Maine nk'abarundi benshi yari abimukira.
Ubuzima bwabo bwifashe gute muri iki gihe?
Muri iki gihe turavugana hari novuga nti akabeho ni kenshi kuko n'igihe cy'akabeho ariko nyine abantu baragerageza kumenyera kuko twebwe tuba tuva mu Burundi n'igihugu gishushe n'igihugu gifise novuga nti gifise ikirere gitandukanye n'ica hano ariko abantu baramenyera uko igihe kigenda niko abantu biga kumenyera haba ku bijanye n'ikirere cyane no mu bindi byose bigize ubuzima bwa minsi yose.
Mu bisanzwe abantu baje kugerera mu gihugu cyo mu mahanga baragira ibibazo ku bijanye n'ururimi no kumenyera imico yaho. Ibyo bibazo byari bibonekeje cyane cyane ku bataramara igihe.
Izi bibazo biriho cyane na cyane cyane yuko twese mu Burundi dukoresha ahanini indimi zibiri niko navuga ikindi cyo kirundi cy'iwacu hamwe n'ikindi cy'igifaransa ariko hano turi muri leta zimwe za Amerika no hano muri leta tubamo ya Maine ururimi rw'icyongereza nirwo rukora cyane. Mu gihe rero ubwo rurimi umuntu atararumenya birasabwa yuko agerageza kugira kigoro kugira ngo agwige bishoboka kugira ngo ashobore tuma tumara kama kuna bandi kuko icyo nico kene gikomeye kugira ngo umuntu akore ziyo kwa ziyo simu zima misi yote haba kazi changi haba kuja kuhishuri changi haba muza misi yote limi ura kenewe kuko kikino kwa kumbro haba na baza batu li batoya hano wawo bila nyeru kashane ko ugorimi wa guiga mungiheru na baba vya iwa tagize ya kiguru ziyo haba vishi kani watu hile kusarabumpi kananezi chani kina gikomeye gose kugira ngo wanuhusu wa hano ni kina gikomeye kugira ngo washoe kwa nanya wa kubikuwa za misi yote.
Ni ikihe cyatumye mushiraho iryo shirahamwe Beckham?
Oh, isimbe nyamukuru cyo nyamukuru kwari kugira ngo abarundi bari hano muri manager icambere ho bamenyane. Hanyuma amaze kumenyana bamenye nibibazo bahura navyo, hanyuma amaze no kumenya ibibazo bahura navyo, bagerageza kubitorera umuti bari hamwe kuko abarundi bavuga neza ngo ubugirigiri bugira babiri.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri sanga intambamye nkuru zihari nizihe kuvyerekeye kumenyera kuvyerekeye kurunka kazi ngaho email
novuga nti kuvyikuri intambamye ya mbere novuga novuga rurimi ko urumva byose bihagaze kugushobora guhanahana amakuru nabandi bantu kandi urumva noneho ngo uri mutarumenye neza biba bigoye yuko ku by'ukuri utera imbere ko kubyipfutsa nubwo rero ntambanye ya mbere jewe noyitruye.
Hanyuma naho ku byerekeye nk'abakiri bato umwavuze ko bamenyera n'ingoga muri iryo shyirahamwe ryanyu nikiye muri ko murakora kugira ngo bafashe babandanye batera imbere aronka ubumenyi ko iki gihugu n'igihugu gifite uburyo bwinshi kuvyerekeye ubumenyi kwashaka kwiteza imbere.
Cyane mu ishyamba ryacu abantu bakiba tubahimiriza cyane cyane indero n'ubumenyi ni kuvuga ngo kukumva n'abakiri bato bari mu byiciro byinshi harimo abana batoya akaba n'abaza bari ari miyabaga akaza n'abandi bari hano atari miyabaga ariko kandi bakiri bato ariko icyo numva kumbure cyiza hano nk'abo baje bakiri miyabaga bagise nk'imyaka iri munsi ya 18 baba bashobora kubanda ayo mashuri yisumbuye hano kuko amashuri yisumbuye hano ni arabakira bagaheza bakiga hanyuma kumbure bakazoheza babandanya no muri za kaminuza ariko muri make cyo tubahimiriza no kuvuga ngo kwijukira indero kwijukira ubumenyi kugira ngo kazoza kabo kabe keza kurusha.
Tuza ku mirongo ya telefone dufite Rafiki uratwumva?
Ndabumva.
Rindi zina nahuri?
Ni gihe mana nyene ndi urundi.
Ukifite ikibazo cyangwa icyumvire tere?
Icyumvire.
Yego.
Reka nyumve na kari icyumvire ko uyumvire neza kabisa. Umugabo ni sawa.
Alo?
Ndakumva.
Yego. Warangije?
Sindiko na naumba neza kwa wendi mbua.
Uranyiva?
Sindiko na naumba neza kwa wendi aho ndi imbura ilikira kwa nini yeshi.
Reka, tulaza kusura tugerageze harikibazo chumurongo kubera imbura ngulikira kwa Burundi kuri Rafiki. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC. Murabo barundi bari ngaho wabuze ko bavanze n'impunzi na bimukira nk'abari kubaronka barondera ubuhungiro byifashije gute cyane cyane muri iki gihe imigambi ya leta muri Amerika iri gitera ikomera ku byereke gusaba ubuhungiro mubafasha gute?
Ego cyo ni cyo cyiza kuje kuri nkuko nabivuze benshi bari hano na bihongeza amaso benshi n'abimukira muri sogera bimukira rero bisabwa ko basaba leta zunze za Amerika ubuhungiro kugira ngo zibahe ubuhungiro zemere ubuhungiro muri tugira nabo baraheza bagakora ibyo bateza gukora no kuvuga ngo kwitegura bakavuga igituma bashaka gusaba ubuhungiro n'igituma bari hano hanyuma bigaheza muri icyo gihe ababijeje baheza bakaziga hanyuma abo babona batumosa kuronka ubuhungiro bakabubaha abandi nabo kumba bibafite inzira bicamo hari igihe bishobora guteba hari igihe binyaruka ariko bose muri rusange by'ukuri nyishye hamwe bagerageza gufashanya bagahanurana canke ukiri mushasha bakamwereka hacha bakamwereka icakora bakamwereka inzira canke kugira ngo ashobore gushika cane cane kuko urumva yuje urumwimukira ikomeye no kuronka ubuhungiro ikintu vuga ko warubivuze muri no minsi ubona yuko kuri abatwara leta zimwe za Amerika basana bashaka gushaka ingingo zikomeye byerekeye cyane cyane byayo mukira no gusaba ubuhungiro ariko icyo duhanura abantu no gukurikiza amategeko no kugerageza gukora ibyo bashoboye kugira ngo bo ibyo basabwa babikore hama barindire inyishu bohabwa n'ababyerwa
hanyuma abo barundi bari ngaho babana gute n'abandi bari ngaho babara abandi bimukira n'izindi mpunzi hamwe no mu bice babamwo abanyamerika babana nabo imigenderanire yifasha gute
ah novuga muri rusange imigenderanire myiza hagati y'abarundi bonyene hanyuma kandi hagati y'abarundi n'abandi bimukira bava mu bihugu bitandukanye haba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo canke y'u Rwanda kiri Rwanda yacu hari n'abandi bava mu bihugu bya Kongo Brazzaville canke Angola abo bose barahari hano muri Portland Maine novuga ku migenderanire ku by'ukuri ari myiza kandi migenderanire myiza kandi hagati y'abarundi n'abantu nyene ba imvukira hano benshi n'abazungu leta ya Maine rero ima leta nibaza ko ari nayo leta ya mbere muri Amerika ibamwo novuga ntibamwo abazungu benshi aho murabagize amaso abantu bamuganira bumva ko abarundi kuvikuri bafise ishusho nziza na cane cane kuvyerekeye akazi abazungu sanga bashima bavuga bati iyo umurundi muhaye akazi aragakora neza kandi akagakora uko bitegerezwa
bakoze tugaruke ku mirongo ya telefone Toma adutega kamo Toma uratwumva ijwi cyangwa ntituyumva umwe kuvugira kure wo kwegera telefone cyangwa ukigirayo aho uri halo
ndakumva ariko genda wumva
yego irindi zina naho uri
ndashimiye ubutumbo
ufite ikibazo cyangwa icyumviro uwo ushobora kuduza ijwi ntitwumva umwe kuvugira kure umurongo wa telefone ntumeze neza reka turasubira alo
ni munanyumva
yego ndakumva
naremuze ni kibazo kivanze n'intererano
yego
aho nk'abantu b'abanyafurika buhura tugenda dufise amakenga ku bijyanye n'ingene abimukira bafatwa niyo leta arimo aravuze ko atangorana nta kibazo kihari ariko muri rusange muri Amerika baravuga ko bagerageza kugwanya abimukira none je nabaza nti kubagwanya kugira ntibaje muri Amerika isiza nagira woba akaze ari umuntu avuga ati nkeneye kuba muri Amerika niho niyumvamo numva nokora y'akazi bakaraba ko akurikiza ibisabwa n'amategeko gusa ntihabe ukuhohotera akaze k'akazi na muntu hariho n'ababaza bahunze bafite ibibazo ugahura babafashe nabi urumva nk'ibyo ibintu nk'igihugu bimaze gutera imbere muri demokarasi umenga ntibyari bikwiye kuba muri leta zunze ubumwe za Amerika ama tukavuga ati nk'abarundi ubu Burundi buri mu bihugu bikenye aho abarundi uhura bagerageza gushaka ibihugu biteye imbere boza kuronderamo ubuzima kuko mu Burundi bariga bahura barabuze icyo bari bukore kubera ata amasosiyete menshi ahari ibyaba inganda zikora ibintu kanaka uhura mu Burundi tumeze nk'abakene muri rusange aho abarundi rero bagerageza kuza barirukiriza ibihugu bya Buraya none babona bofata inzira igihe kugira bashike muri Amerika borohewe cyangwa ibindi bihugu bya Buraya kugira ikibazo cy'abimukira ntikibe ingora bahise ku buryo umenga umwimukira ni umwanzi kumbe yaraje guteza imbere igihugu ikibazo cyanjye ni icyo
murakoze mu mwishure Filemon
yabajije ikibazo kirimo ibice byinshi kuri jewe ariko icyo navuga nti ku by'ukuri muri Amerika hari igihe haba ibyo no kwita kumwe no kwita impanuka ugasanga abantu kumbere bakaba abantu abantu birashitse umuntu arafashwe nabi canke birashitse umuntu ntiyoroherejwe ariko novuga nti kurije n'impanuka muri rusangi leta zimwe za Amerika n'igihugu gifise amategeko kandi kigira ku mategeko ku buryo umuntu wese kujipuri yubahirizwa mu gateka kiwe mugabo bitabuze yuko nuko nabivuze impanuka zishobora gushika iyo zishitse rero haraheza amateka gukurikizwa kuko jewe aho ngeza amaso kumbe na nizi maze kubona na experience mfise nuko hano kujikuri arashobora kuba impanuka ivyo niko nditi impanuka ariko muri rusangi n'igihugu cy'amategeko n'igihugu kwiza amategeko n'igihugu cy'ubarizwa umuntu wari wese nk'abari hano muri Maine aho ngeza amaso wacu muri Maine abantu iyo baje gusaba ubuhungiro ku by'ukuri mu mategeko bakuriza amategeko benshi baraburonka bishobora gute baca bikanyaruka ariko benshi baraburonka kuko nk'abavi wacu mu Burundi ho urabona Uburundi yo buri na Amerika iri ni kure benshi baza hano bikiye amategeko kuvuga ngo baba bafise visa bafise impapuro zibemera kwinjira muri Amerika kumurije ndabivuze nshaka gushiramwo kumbura ubudasa hagati n'aba hagati n'abandi bantu kumva bava muri baza bavuye mu bihugu bya Amerika y'epfo bakinja muri leta zimwe za Amerika kumva badaciye mu nzira z'amategeko twebwe kuvyo kuri mu Burundi cyangwa mu bihugu byinshi abantu bava mu bihugu byinshi bya Afrika baza hano biciye mu buryo bw'amategeko bakina kongera ko nuko kumbure abanyapolitike b'abanyamerika bafite kumbure kutabona cyo kimwe ikibazo cabimukira bamwe basaba kumbure barashaka gusa n'ababagora kumbure bifatiye ku myumvire yabo ya politike ariko ico nobwira abantu igihugu cya Amerika n'igihugu uturade kahise igihugu ku by'ukuri cubatswe n'abimukira abazungu bose tubona hano benshi usanga bava muri mu bihugu bitandukanye bya Buraya nk'Ubudage nk'Ubwongereza nka Hollande nka za Suwede bitaratikanira muri rusange ugasanga ugiye nko mu binjana bine bita ugiye nko mu rungano murantu rungano rune rutanu bitandatu ugasanga uwo muntu yaje ngaha naho ugasanga wewe bangana mu Amerika n'ibyo amaze imyaka myinshi aba hano ariko wasanga sekuru cyangwa sekuru wa sekuru yavuye nawe nyine mu bihugu bindi bitatari leta zimwe za Amerika ku by'ukuri icyo ni ikintu gikomeye rwose muri Amerika kandi gituma abimukira naho uba bashaka gusa n'ababafata nabi ariko amategeko uhereye ku izo shingiro ukabandanya ku mategeko y'andaba ari mu maleta atandukanye ku by'ukuri amategeko arakurikizwa ariko ntibuza yuko impanuka ziba ku mahandi hose ku isi.
Urakoze Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Akazi karaboneka akariko kose naho ko kabayabaye ku bashoboye kukarondera ngaho Maine kurabo barundi bahaba
ye novuga nti rusange ku by'ukuri akazi karaboneka kuko Maine n'igihugu ni leta nini mu bwaguke nibaza ko leta Maine ni nk'Uburundi inshuro umunani dufatiye ku bwaguke hakaba habamo abantu umuriyoni n'ibihumbi amajana atatu urumva abantu si benshi ni ukuvuga barakeneye abantu baza kuba hano kugira ngo bashobore gukora mu buzi butandukanye buri hano mu buzi kumbure bataho umva ko abantu baba ari bake kandi ku by'ukuri naho ari ahantu haniniya muri makere barakeneye abantu kandi muvuga nti ubuzi buraboneka kumbure ubuzi bwo hejuru cyane birafata igihe kugira bushobore kukagumunka ariko ubuzi abantu bashobora gukora bakabaho buzima mu minsi yose kandi bakabaho neza burahari kuri kure.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC haravuga ko arabatanguye cyane cyane mu maraba bakiri bato kuja mu yandi mareta boba bitumwa n'iki
novuga nti kumbe biva kumvo nyinshi ariko urabona kumbe kimwe novuga nuko muri leta ya Maine nk'aba bakiri bato hari gihe usanga muri leta nene kuri harakanye hari ikirere kitoroshe kuko harakanye cyane batarasana ko muri ibi bihe turi mu bya by'ubukanye harakanya gose ugasanga abantu byo kumbare bamwe bamwe bati reka ndondere ahandi cyo kuba ahantu harake hari hasurutse harakazuba na cyane cyane ku bantu bo mu Burundi kuko ibirere biratandukanye kuva kuri ikirere cya hano n'ikirere gikanye gose ariko ikirere cyo mu Burundi murazi n'ikirere kimeze neza so hari abantu bavuga bati turimutse kubera kumbare dushaka guhindura ikirere cyangwa ugasanga avuga ati deja nipfuza gukora kumbare ngaha muri ne ntabiriho ariko nabibonye nko muri leta ya Texas nabibonye nko muri leta ya Arizona nabibonye nko muri leta ya Colorado ugasanga rero umuntu yimutse kubera ibyo imvugo ya n'izibiri novuga ati ikirere hanini ikindi naco kuvuga ati akazi numva ashaka gukora nakabonye
Hariye dekana gasange. Mwakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufite munyazi boneye uratwumva?
Ndabumva cyane.
Irindi zina naho hamagaye?
Nitwa munyazi boneye sipiri ya hamagaye ndi mu Rwanda mu karere ka Gasenye.
Ubise kibazo cyane cyimviro.
Nakabaza nashaka kubaza aho ngaho abarundi bajya muri leta zunze ubumwe za Amerika nadusobanura ko bagenda mu buryo bwemewe ariko se ikibazo afite baba babayeho guta aho ngaho muri Amerika kandi ikindi kibazo cya kabiri nawe afite ni uko buriya urabona ibihugu byo muri Afurika cyane cyane iyo bigiye nko muri Amerika usanga leta itabifata neza byaba bica mu buhe buryo kugira ngo babe babaha ubwo burenganzira bwo guhungirayo
murakoze
nari nabivuze mbere yuko kubyukuri abantu bazana muri Amerika bavuye mu Burundi mu Rwanda cyangwa byose yegeranye n'igihugu cy'u Burundi benshi uko ndabizi baza biciye amategeko nshaka kuvuga yuko binjira muri Amerika bamaze kwemererwa na leta z'u Amerika kwinjira hano ko ufise iyo leta z'u Burundi ziguhaye visa ziba zikwemereye yuko uza mu gihugu cyabo hanyuma ufite hano amategeko nayo arahari amategeko cyane nk'amategeko agenga imipaka yo twita mu gifaransa immigration hano aremerera umuntu wese ahonyoye ku butaka bwa Amerika yuko mu mwaka umwe yafise ibituma ashobora gusaba kuba muri Amerika mvuga ati ndafise ibituma ibi n'ibi bimbuza gusubira mu gihugu canje cyangwa bimbuza gusubira aho naje mva nico gituma rero nanje nifuza gusaba kubana muri Amerika navuga nti gusaba ubuhungiro hano muri Amerika kuko by'ukuri niko bavyita mu cyongereza bavyita asylum mu gifaransa navuga nti asile urumva cyane cyo no kuba ufise ibituma byumvikana uvuga uti nshaka gushira imbere kugira ngo nsabe kuguma hano mu gihe rero ufite ibituma byumvikana ku by'ukuri kenshi byamaze kubona ubwo buhungiro barabuguha yasiye rero ati none babayeho gute mu minsi yose niyo mvuga nti cyane cyane muri mene aho negere muri mene byo mbona ku by'ukuri ibihugu icyo gikomeye gitandukanye n'ibihugu by'iwacu n'akazi novuga nti nakazi hano ubuzi ni bwinshi ubuzi burahari abantu baraza bagakora bagashobora kwikenura mu buzima bwa minsi yose icyo ni ikintu gikomeye cyane kuko nko mu bihugu by'iwacu mu Burundi cyane cyane hano uvuga ko niho nzi cyane kuko ari icyo gihugu canje abantu bariga basabira amaraheze imyaka ine itanu batakaza araronka ariko hano muri leta main ku by'ukuri ubuzi umuntu iyo akarondeye akeneye ugakora arakaronka kandi agashobora kwikenura mu buzima bw'iminsi yose.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC kuba acukura amaradiyo yanyu ni mu kiganiro muri Sanga aho twatumiye Filemon dushimire ayoboye ishyirahamwe Burundi Community Association of Maine mu Funyapunyo Beckham ry'Abarundi baba muri leta ya Maine ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika. Kuba kuze bari ngaho wavuze ku bakiri bato ko vyoroshe cyane cyane nka baba bavukiye ngaha cyane baje ari bato kumenyera ururimi kumenyera imico kuba kuze cyane cyane birafata igihe biragorana bavyifatamwo gute umwanya wabo bawukoresha gute kugira ntibumva umenga ntibamenyeye muri iki gihugu bakumva umenga ahubwo bakumbuye iyo baje
Ego cyane nukuri kuno vuga ati kubakuze ntibyoroha kugira guta umuntu menye ururimi atararuzi kuva imbere yo kwaza hano canke canga atarafite gatoya basi ni nagace gatoya ko kumenya ariko rero muri leta main hariho amaprogramme menshi yigisha icongereza z'imenye meke bakunda kwita ngo icongereza nk'ururimi rwa kabiri mugihe rero umuntu kuvuga ubwana byose biva ku ishaka ry'umuntu iyo umuntu agize ishaka akavuga ati njyewe ndasishaka ryo kuwiga kandi kumenya birakundana cyane cyane yuko ku by'ukuri hano ururimi rw'icyongereza rwo rukoreshwa cyane aho uja hose kumva rero ururimi rw'ikirundi abantu baravuga mugo bariko baravugana n'abantu nyarwi wacu mu Burundi cyangwa baba mu gihugu cy'u Rwanda kuko indimi zacu zegeranye ariko ibindi byose ku by'ukuri haba muri leta haba mu bindi bintu ubukeneyemo impapuro zitandukanye n'ururimi rw'icyongereza rukora iyo rero umuntu ashize n'uvuga muri make nti umuntu yashizemo ishaka hariho inzira nyinshi zo kwiga ururimi kandi birakunda kumbure ntiworumenya nk'umwana yavukiye hano cyangwa umwana yari muto kuko baranyaruka kubimenya ariko ivyankenerwa umuntu ashizemo ishaka ashobora kubimenya agashobora kwifasha mu buzima bw'iminsi yose akoresheje ubwo rurimi rw'icyongereza.
Iryo shyirahamwe murongoye rifasha gute abo Barundi kugumya nk'umuco wo mu Burundi kuko kenshi y'abantu bagiye mu mahanga araho usanga nk'abakiri bato baje bari bato cyangwa bavukiyeho baca bibagira umuco n'indimi z'ibihugu baje bavamwo. Icyo kibazo muragerageza gutuma bagumya imico y'u Burundi.
Ego cyane turahimiriza Abarundi baba hano gukora gukora ibikorwa byatuma tugumya umuco. Hariho nk'abigeme bakiri bato usanga bafise nk'imigwi yo gutanda Kirundi canke turafise n'imigwi n'imisore ifise umugwi wo kuvuza ingoma. Ivyo rero ni ibintu biduhuza cane ugasohoka twibutsa imico y'iwacu. Nta gihe kinini ya giheze hano muri Portland Maine habaye igitaramo c'umuziki w'abarundi cakozwe n'ishirahamwe ry'abaririmbyi b'abarundi bari muri leta zimwe za Amerika mu marita atandukanye zimwe za Amerika na Canada. Ico gihe batoye hari nko mu kwezi k'umunani batoye igisira ca Portland abariho baza kugirira igiteramo dusiga turabona hari abaririmbyi atari bake abaririmbyi nka Kaka Bonne abaririmbyi nk'umuririmbyi uragira no mu Burundi yitwa Marie Antoine Rwenyange benshi batazira Afrika Nova. Twagize ibihe byiza rero ku by'ukuri uko ushaka kwibukanya umuco cyane cyane nk'abantu bafite imyaka kumbure iri hejuru gatoya y'iwanje n'abantu Afurika Nova baramuzi cyane rero byararyoshe rwose Abarundi bararyohewe bagasiba bakabonana bagasiba bakumva umuziki w'Ikirundi bikabafasha rero kugumana umuco.
Tugaruke ku mirongo ya telefone. Adrien araduteye akamo. Adrien uratwumva?
Ndabumva cyane.
Irindi zina naho uhamagaye uri?
Nitwa Sibomana Adrien ndi Bujumbura.
Ufise ikibazo canke icyumviro uterera?
Nagira mbaze ikibazo.
Yego.
Ikibazo nagira mbaze kiravuga gito. Ese abantu baba hiyo muri Amerika baba bavuye nko mu Burundi ese ntaro bishyize ugasanga nk'umuco w'Ikirundi barawutagira ugasanga baravangavanga n'umuco w'Ikizungu. Iyo bishyize bica bigenda gute kugira umuco w'Ikirundi
nk'umuco? Murakoze. Nibaza ko ari kurishyura icyo kibazo wamusubiramwo nimba atari yakurikiye.
Ego nariko ndavuga nti ku by'ukuri turahimiriza Abarundi bahana muri Maine kugumya umuco w'Ikirundi. Ikintu kongera kumenya navuze n'imiryango nibaza yuko imiryango ari ikintu gikomeye mu gufasha kugumana umuco w'Ikirundi. Nk'akarano utanga nk'imiryango y'Abarundi bahana muri Maine ugasanga isa abana bakiri batoya ntibyoroshe ariko n'igikorwa cyiza kandi bagerageza gukora mu kuvuga ngo kugerageza kwigisha abana babo rimwe bikirundi kuko umwana avuke hano kubyukuri biragora iyo utagize twigoro utwigoro biragora yuko aguma yuko amenye rimwe bikirundi canke aruvuga kuko abaje kwishura kavuga icongereza abasabagenzi ko mbere bavuga icongereza gusa rero bisaba twigoro nitwo duhimiriza abantu gukora kugira ngo imico yacu ntituyite nubwo tutari wacu turi mu mahanga ariko turagerageza kwibishoka byose kugira ngo imico yacu tuyigumane niyo bishitse kumbure nabo bana ko navuga kumbe bavuga nashe baza nk'abakiri bato basubiye inyuma kudakura mu kanya bashobore guhanahana amakuru nabo basanzeyo ubundi batakivuga ururimi cyangwa batagumva biba bigoye yuko babikora icyo rero abantu barabyumva hano kandi barareka kubikora nk'uko navuze no kugerageza gukora nk'ibintu bya biranga karanga nk'iyo migwi y'abapfasoni cyangwa ababigira bakiri bato batandika imyundi cyangwa abo basore n'abashingantahe bavuze ingoma nabyo biradufasha kugumana imico y'ikirundi.
Hanyuma mukorana gute na yandi mashyirahamwe yoba aserukira abimukira cyangwa impunzi ziba ngaho Maine?
Nuvuga ntidusa n'imigenere myiza kuko nk'uko navuze abantu bagwiriye hano iwacu muri Maine bavuga ko uretse abarundi hariho abakongomani hakaba abanyarwanda hakaba n'abava muri Angola hakaba nabo bava muri Congo ariko bakunda kwita abantu bitwa abanyamurenge abo bose barahari muri iki gisagara cya Portland muri leta ya Maine. Nubwo n'iby'ukuri muri rusange imigendere ni myiza kuko nk'abanyarwanda bobo cyangwa abanyamurenge tuba tuvuga n'indimi zegeranye biroroha rero cyane rwose kugira imigenderanire ariko n'abandi nabo nyine imigenderanire ni myiza muri rusange.
Wavuze abakiri bato ko mubafasha kubahimiriza kwijukira indero hari ibyo babisamaza abakiri bato ngaho byobe intambamyi muri icyo gikorwa mu mugambi
ego isamaza ni byinshi bibura kuko urabona ibihugu ni ibihugu tuba twajemo turi abanyamahanga rero bikunda kugora abakiri bato ni byinshi cyane cyane muri Aziya kuko muri Amerika hoho hari n'ikibazo gikomeye cyane cyane no ku banyamerika ubwabo haba cyane cyane kuri yayuramutwe ariko nubyita tadorogi mu Gifaransa. Ibyo turageza kuhimiriza yuko abakiri bato b'iwacu birinda babishoboye kuko ingaruka kuri za marimbi ibyo nizo navuga nk'inshuti tugerageza kuhimiriza abantu ubumenyi n'indero kuko iyo abakiri bato bitayeho ubumenyi n'indero bituma birinda ibindi byose byobashyira mu ngorane bitari
muri rusange. Nibyo wavuga uti izi ni intambwe tumaze gushika ko ziboneka zo kwiteza imbere muri Amerika.
Muri sasa nohera ko nohera nyine ku bakiri bato ngiye kuraba mu miryango dufise hano ukaraba abana baheza amashuri y'abayisumbuye cyangwa ukaraba n'abaja muri za kaminuza usanga ku by'ukuri ibiharuro bihari ugasanga birateye igomwe kuko abantu baba bari kubatera akadoza kabo ariko kandi nuvuga kandi muri rusange urazi abakiri bato usanga n'abatari ko bariga kumbure ariko benshi bafise akazi bakora bitunze ugasanga ari byiza kuko baca usanga hagera igihe ugasanga umuntu acari muto ariko ugasanga arakora mubeshaho aritunze kumba aranafasha nawe yasize mu gihugu ugasanga muri rusange biraryoshe kandi ni ibintu umuntu yohanura kuranye bakora kuko birabafasha bigafasha abantu ashaka n'abandi kubera agiye kurakora hano muri Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Na yabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
masegonda 60. Yego, na handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi ina mu Kinyarwanda mu kiganiro muri isanga aho turiko tuvuga ku Barundi baba impunzi canke abimukira baba muri leta ya Maine ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika kugene bariko biteza imbere bamenyera ubuzima bwa ngaha muri Amerika mwavuze ko hari ukugene abari ngaho bafasha abasigaye mu gihugu watubwira uburyo babafashamwo
Uyo bafashamo ni bwinshi urabona nkuko nabivuze hano hano muri leta zunze ubumwe za Amerika no muri Maine muri rusange abantu usanga bakora hano muri Maine usanga bakora usanga akazi kamwe bibiri no kuba bamaze kuronka umwimbu bivuga nti ukifasha mu buzima kenshi nabo usanga kuko hari aho baba hano ugasanga barafite nk'imiryango muri Afurika ugasanga kumbe hari aho ufashe hari umushinga ntaba hano ugasanga nk'umufasi n'abana bashari muri mu Burundi cyangwa mu Rwanda cyangwa ugasanga aba hano ari nk'umuyabaga ugasanga umuryango we wundi usigaye uri mu Burundi aba rero iyo baragerageza gufasha basigaye muri mu bihugu byabo mu kubarwishyura amafaranga kandi murazi yuko niyo turavye kumbure mu gisata cy'ubutunzi tukaraba iby'amahera anyuragira no bwana anyuragira no kugisava mu gikoma aja mu kindi na cyane cyane aba bantu bari uravye abantu babimukira baba hano muri Amerika cyane babiburayi cyane babahandi uraje kuzikuri amahera barungika mu bihugu bavuyemo na mahera afasha imiryango basize muri ibyo bihugu mugabo agafasha kandi no mu ite no mu butunzi bw'ibyo bihugu kuko iyo ayo mahera barungika arariha amatagisi akariha amakori ugasanga rero kuzikuri ni bariko barafasha muri rusange ubutunzi bw'ibihugu barimo mugabo n'ibihugu bavuyemo bagafasha utunze n'ibihugu mugabo bagafasha n'imiryango yabo ariko barafata umugongo mu kubafasha uko bashoboye
hanyuma mugwiriye cyane cyane mu bice bimwe bimwe bya leta ya Maine cyangwa murakwiragiye mu bice bitandukanye
novuga yuko tugwiriye muri ibyo bita hano mu Cyongereza Greater Portland ni ibisagara byegereye igisagara gikuru cya Portland niho novuga ko dukura ari benshi kuko urumva nk'uko nabivuze bwa mbere itanga ikiganiro leta ya Maine nini ya cyane ni nk'u Burundi cyo munani hariho n'abandi bari kumbure mu bice byigiwe kuri gatoya ariko abenshi bagwiriye mu byo bita Greater Portland ni mu bisagara byegereye igisagara gikuru cya Portland
kenshi umuntu yitegereje ibibazo biba biri mu bihugu abimukira cyangwa impunzi ziba zivuyemo mu bihugu bitandukanye byo ku isi iyo bagiye mu mahanga usanga ibyo bibazo bibakurikira ugasanga aho bari ibyo bibazo biribonekeje ku bijyanye n'abarundi cyangwa hagati y'abarundi n'abakongomani n'abandi baba bari ngaho icyo kibazo ntigikomeye
muri Maine uvuga nti migenderanire kugikwiye mu rusange ni myiza haba hagati y'abarundi ubwabo nyene kandi haba hagati y'abarundi n'andi makomerote urabona iby'iwacu mu Burundi byinshi hari igihe hajamo kumbure nkuko namba natakibazo n'iki kibazo nkuko murambaza hari igihe harimo kumbure ubudasaba buri mu Burundi cyangwa uko bemeze mu Burundi bigashaka no gukurikira abarundi aho bari ariko by'ukuri muri Maine uvuga nti abantu barafatanya mu nda kandi baragerageza kumvikana cyane ku buryo nuvuga muri rusange nti ntabyo turabona bibagoye kuvuga mu buvuga ati hariho ibintu bivuga ngo biragoranye muri rusange bafatanye mu nda kandi baragerageza gushyira hamwe uko bashoboye
imigambi iryo shyirahamwe ryanyu yo mu gihe cyo hafi no mu gihe kirekire kiri imbere mu biducira ku mayange
musanga nkuko nabitangira ndabivuga iciyumviro mu gushashira amakuru kugira ngo abantu banamenyane hanyuma utubazo bagira twa misi yose kuvuga ngo abantu agishika ngaha bavuga ati mbega iki ndagikora gute nca hehe mbazande ibintu nk'ibyo byatumye iyo shyamwe rihaba kugira ngo nk'abagishika karorero umuntu agishika avuga ati genda ngo ishika mbega kino gikora gute no cahe mukurondera ubuhungiro babikora gute bahera hehe bivaye bikajahe mbega maze kuronka urusha rwo gukora bigenda gute ninde yomfasha kurondera akazi ninde yo ndangira honsha ibintu nkize n'imigambi ikomeye kumbure y'ubu nyene ishyirahamwe rikora hanini mugabo umpa muri kazoza kumbure ishyirahamwe rimaze kuba rininiya rigakomera abantu bakaba benshi imigambi kumbure ikomeye wanashaka twuvuga tuti tumaze guheza canke kugerageza gutora ikibazo duhura navyo hano ntashoboza yuko tugira n'imigambi yo kuvuga ngo mbega iwacu twokora iki niki twofasha iwacu kugira ngo abariyo nabo bisunonde gatoya
n'ubuhe buryo mufise muri iryo shyirahamwe
ubatwaza neza ku
uburyo ari nk'uburyo bw'amafaranga ari nk'uburyo bwo gufasha ari ibikoresho mwavuze ari nk'ugufasha abantu kwiga nk'ururimi muri ibyo bikorwa byose ndangamico murafise uburyo buhagije
njye nuvuga nti uburyo bukomeye bwa mbere n'abantu ko dufise abantu burya tuba dufise byinshi kuko iyo ufite abantu ukabatunganya ukabajena mukajya inama kuko burya nta mbona aho bari mu kubishyira hamwe ntashobora kubikora wenyine ariko mu bantu mugiye hamwe mugashyira ibyumviro hamwe mushaka kuri byinshi ni ubwo buryo bukomeye bwa mbere dufise n'abantu kuko hari igihe hari ibibazo kumbure binyarutse kandi bikenera inyishu inyarutse abantu muri leta ya Maine cyane cyane abarundisha hamwe n'igihe tuba turavuga baraja hamwe dufata ari nk'uburyo bukenewe bavuga ati kumbure dukeneye kwegeranya uburyo kanaka kugira dukore ikintu kanaka ndamaze kubona kenshi babikora kandi bakabikora neza.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga aho turi kumwe n'umutumire Filemon Dushimire ayoboye ishyirahamwe Burundi Community Association of Maine rihuza abarundi baba muri leta ya Maine mu mfunyapfunyo ryitwa Beckham. Mwatubwiye ko aba bangaho abasangwa butaka abazungu babangaho muri Maine bashima ukugene umwete no kugene abarundi baronsa akazi bagakora neza nikiye muri ko mukora kugira ngo iryo sura mufise ngaho ndiri have ritose kare.
Ego ico tugerageza gukora no kwibutsa no kwibukanya no guhana hari byimbyo cyane cyane nuvuga nti mu bakiri bato mugabo kuri twese bakiri bato baba bakuze kugira ngo tugumane iryo sura nziza ko mubivuze no guhanura iyo hageze ikiba cyangwa hageze mu bigora hakaba abantu ko turafise abantu batandukanye n'ibyo hano muri ishyamwe ry'iwacu baba bakiri bato baba bari hagati babana bisumbuye umuntu yagize ibibazo inoza kwikomeye ari ukumuhanura umuntu abantu bakamushikira bakamubwira ariko muri rusange nuvuga nti ku by'ukuri abarundi bafise isura nziza hano muri Maine ko nabiza bwa mbere iyo uvuganye n'abantu canke abakoresha canke abantu batandukanye batanga akazi arahubira bati dufatiye nkumbe nko ku bandi bantu basaba hano kumenarenze kuvuga ntarenze kuvuga byinshi ababwira ati barundi umurundi muhaya kazi aragakura akagakora ubu bategerejwe nta siba ku kazi ntacegwa ijo ijo ni kintu cyiza nibaza barundi twese kugumana kandi nkuko nkuko bimbajije kugikuri turagerageza guhimiriza abantu kuba akarorero keza kugira ngo tumare izina ryiza hano tuka
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC tugaruka ku mirongo ya telefone dufite Fabrice Fabrice uratwumva
Ego mwiriwe
irindi zina nahuri
ni Habimana Fabrice ndi mu Rwanda i Kigali
Ufite ikibazo cyangwa intererano
Ni iki najya nshimira umutumire mwatumiye
Yego
kandi kimwe najya ngo mushimire uburyo mwamutumije kiganza cyadushimishije kandi nana masabaga ko byibuze bajya iza gufata urugiriko rwose hamwe bakaruhuza hamwe rugakunda imirimo ukiteza imbere nta kumenya gusaba inkunga dore ko n'ubundi gusaba inkunga byo bituma twese tutabasha kugira icyo twimarira tukora dutegereje ko imana kandi kazi imvura ihise mu by'ukuri namushimye kandi ikiganiro kinagishimye cyane
murakoze cyane
murakoze cyane
yego ku byerekeye abana biga mu mashure nibihe bisata bashimikira ko harimo nabiga ibi bisata by'ubuhinga bwa none ko nivyo kenshi bituma baronka ubuzima buboneka bumeze neza
ego kuzukuri yuganiye n'abakiri bato bari mashuri hano usanga ayo misato bitandukanye usanga abiga nyine iby'ubuhinga bugezweho computer sciences ugasanga abandi biga ibijyanye no kubaka no kubaka ibyo bita mu cyongereza civil engineering ugasanga bari mu bisata bitandukanye kuzukuri ugasanga hari abiga ibijyanye n'imibano ibya social sciences bari mu by'ukuri biga ibyo bitandukanye
hariho abimukira bava mu bindi bihugu bamaze gutsimbatara gushinga imizi muri Amerika mbere bakanatangura no guhiganwa guhiganirwa ibibanza vya politike haba ku rwego rwo mu bice babamwo haba ku rwego rw'amareta mbere no ku rwego rw'igihugu dufatiye nk'abasomali ni benshi cyane mu ntara ya Minnesota ndibaza aho baronse umupfasoni wa mbere agiye kuza muri Kongere ngaha muri Amerika muri kazoza urabona ko muri abo bana bariko bariga harimo bazoshobora kuja muri icyo gisata cya politiki
jewe ndavye ivyo mbona ndibaza ko ivyo bintu bishoboka cane mu myaka iri imbere kuvyo kuri abarundi bari hano muri Maine ruvuga ni tukombere batanguye kuza hano babaje mu myaka ya 96 kumbure 98 kenshi ugasanga kumbure umwanya uracari muto mwanya ntibaraho umwanya ukwiye nk'abo bandi mwavuze cyane ho muri Somalia kuko muri leta yacu ya Maine hari abantu bo muri Somalia benshi kandi ugasanga baje ngaha kera ugasanga nk'abo baje kera basa n'abana babyariye hano cyangwa baje bakiri bato ku buryo usanga bamaze no gushaka urwego rwo kuronka ubwenegihugu ari benshi hanyuma bikaba n'abafasha kuba bashaka kuja muri urwego rwa politiki kubijamo kuko murazi yuko kuje kuri igisabwa cya mbere ni uko umuntu aba ari umwenegihugu kugira ngo ashobore kuja muri icyo gisata ariko natwe mu Barundi natwe ndibaza yuko mu myaka iri imbere ari ibintu bizoshoboka cyane kuko Abarundi bariko baratsimbatara buke buke muri leta ya Maine
mu karere kacu k'ibiyaga binini iyo turi mu mahanga ntituzwi cyane nk'abantu bakora imirimo mito mito y'ubudandaji nko mu bisata bijanye n'uburiro bijanye no gushyiraho ibibanza abantu binezerezamwo hari igihe gishika nk'iyo mpuye n'abanyamahanga bari ngaha cyangwa abanyamerika uvuze kuva nko mu Burundi bakakubaza bamaze kuja nko mu buriro bwo mu bindi bihugu byo muri Afurika bakakubaza uburiro bw'Uburundi ahubwo ba buri ibifungurwa dufungura mu Burundi ngaho ko muri benshi muramaze kugira iyo mirimo mito mito nk'iyo mu ijanye n'uburiro
ego cyane hano Abarundi ntituri bake kandi abantu baragaza kwisuganya turafise umuntu yatanguje novuga nti ni ibikorwa bito byo gushiraho novuga nti uburiro ngira ngo n'ubunyuhero ngira ngo ariko arahari kandi abarundi baramwitaba n'abatarundi baramwitaba kandi aho mwabivuze bakanahabonera ingene habe imfungwa z'iwacu ngira tuzitegura n'ibintu bishimishije
abanyamahanga barahagendera cyane
abanyamahanga barahagendera cyane gose nk'ibyo bakunda kwita iwacu mu Burundi ngo washete zirahari zimeze neza kandi baje benshi umva kubashima
murakoze tugaruka ku murongo wa telefone Elise aduteye akamo Elise uratwumva
ndabumva cyane
yego mfite ikibazo cyangwa icyumviro yego
bwa mbere manje kubaramutsa no kubashimira ukuntu mwama muduha kugira ngo akaya tuvuge ibibazo byacu
murakoze
ikibazo mfite rero
yego
nashaka kubaza uwo muntu aserukira abo barundi mu gihugu cyacu igihugu cyacu none ko buba bari hanze kandi bamwe bakaba barahunze boba bategura gutaha cyangwa se bategura kujya bunguka
murakoze
cya kabiri
yego
ikibazo cya kabiri iyo bageze iyo hoba atakubinuba ko baguhaye cyangwa sawa murakoze byari
yego mu mwishyure filime
no kandi buke abarundi bavuga neza ngo amazi arashuba ntiyibagire igumbeho naho turi hano mu yuca amerika ariho tuba muri iki gihe ariko iwacu mu Burundi gutaha rero tuzotaha kuko n'iwacu igihe gishyitse aho ntidushobora kuyibagira kuko niho hari byinshi kurusha icyo dushaka biravuga ati sindi ko nacumbitse neza ntacu ndetse no mu nyubutse neza tukavuga ati mbega aho
hari kubinuba niko yavuze
ko abantu bo ngabo batwinuba cyane
ntiyabiseguye neza ngira nicyo yashatse kuvuga
ariko no kuvuga
nitumye nashatse kuvuga iyo bageze iyo muri Amerika ho bashaka kubinuba ko baguhari cyangwa se ibyo babimeze neza
oya novuga ni muri rusange ku by'ukuri nkuko natange ndabivuga Amerika n'igihugu ku by'ukuri cyabayeho muri rusange gikozwe n'abantu banashaka babimuhigira nicyo gituma muri rusange novuga nti nk'izi mbona hari iwacu muri Maine nta kutwinuba biriho ku by'ukuri bitavuze ko nkuko nari nabivuze bitavuze ko bitavuze kwaba nk'impanuka ariko ku by'ukuri muri rusange abantu bo ngaha baratwakiriye neza kandi n'ubu tubanye neza
murakoze John nawe nyine araduhamagaye John uratwumva
keye
yego watubwira irindi zina n'aho uri
sindahibye muri Iowa
yego ufise ikibazo cyangwa icyumviro
nashaka gushyigikira uwo mwene wacu ari muri Maine kubyumvira ariko aravuga namukurikiranye kuva kera nuko nari bizi ku kazi ndabura ingene mpamagara ariko icyo nashaka kuvuga kumwunganira ni kubijyanye n'abafurika bene wacu turi ngaha muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ingorane nyinshi zikunze kudushikira ni uko abenshi bamaze gushika ngaha bavuga ati twashyitse mu gihugu kizodufasha byose mu bintu byinshi bitandukanye ariko impanuro nashaka kuba nuko mbona akanya kagiye nuko bomenya yuko iki gihugu atari icy'iwacu bamenye gukurikirana karanga k'igihugu cyatwibarutse babitandukanye n'abanyamahanga mu ngeso mbi kuko turiko turakurikirana amakuru abana twaje tuzanye benshi muri bo bari mu busho butandukanye kubera iki bakangwa n'ibyiza babona ngaha bagaca bibagira iyo bavuye bagatakara ku bintu nabyo bijyanye n'ikibazo wari umubajije ku bijyanye n'ifunguro mu maresitora atandukanye n'ingene babyakira n'ukuri ibifungurwa bya hari iwacu bifite akanovera kameze neza nohimiriza nabi iwacu gukurikirana ifungurwa by'iwacu kuko ibiribwa by'ino byose byinshi biba birimo ibintu by'imiti byonona amagara yacu cyari cyo nashaka kumuterera ngira ngo sinzi ko yari yagishizemo ibisigaye twige gukurikirana kugira ngo tumenye ko turi mu mahanga kandi turondere n'ibyangombwa bikwiye twitandukanye no kubwira ibibi bitotwononera mu buzima muri kazoza murakoze
cyane hari icyo washaka kuvuga kuri iyo ntererano
oya no shimiye interane yuko dukuye interane yewe ni nziza kandi nibaza yuko cyinshi yabivuze arakoze gusa
urakoze naho kubimukira abanyafrika bagizwe kenshi n'abakiri bato babaheje amashuri ntibaronka akazi kubera ibibazo bitandukanye tuzi muri Afrika baherera mu nzira mu karere ka Sahara cyangwa mu kiyaga mu ibahari Mediterane ariko barondera kuje buraya ikibazo nk'ico mucitegereje mukibona gute
Nuvuga nti ikibazo gikomeye kuby'ukuri muri iki gihe turimo kuko ahanini usanga biva kuri ingene ibihugu byacu bitunganijwe ariko rero haba n'ikibazo kuby'ukuri kirekire kirimo ibintu byinshi kuko ugiye no kuraba burya ikibuza ibihugu byacu gutera imbere no ku kimwe mu bibazo by'ibihugu byacu gutera imbere no ku no gushika ku ntambwe nyinshi nuvuga nti harimo no kugene isi ubutunzi bw'isi butunganijwe uko ubwiye kuraba usanga ku by'ukuri twebwe hari iwacu mu bihugu tuvamo bya Afurika ubutunzi ari bwinshi tubufise ariko ugasanga ibihugu bikomakomeye birafise ingene bikora ibintu ku buryo tudashobora ku usanga bitatworohera cyangwa ibihugu byacu turimo bitabyorohera gutunganya ubutunzi neza ugasanga rero abantu bava kukuraza umuntu wese yamavuga ati ngende iyo nshobora kuronka ibyo nafise hano abo bantu rero birababaje cyane gose cyane kubona urwaruka rwa Afurika ruherera muri Mediterane ruherera muri Atlantike rugerageza kujya muri ibyo bihugu bindi bibaza yuko bashobora kuronka injanye kurusha ariko nyine uko nabivuze harimo ibintu byinshi kumbe ishusho ikibazo kirekire dushatse kukivuga ko ibintu bitandukanye ariko muri rusange nuvuga nti birababaje ariko nuvuga ibintu bibiri gusa nuvuga nti abantu bajeje utunganya ibihugu tuvamo bogerageza kugira kigoro no gushyiraho imigambi myiza yo gufasha urwaruka ruri muri ibyo bihugu tuvamo bya Burundi, Rwanda n'ibindi byose bya Afurika turavye neza muri Afurika turabona hari ibihugu biri kugerageza kwitunganya neza uno munsi kumbura ibihugu bitanga nk'akarorero twovuga nka Botswana twovuga nka Ghana ugasanga ibihugu biyeza gutunganya ibya politiki n'iby'ubutunzi mu gihe kimwe ugasanga rero kumwe muri ibyo bihugu ntagwaruka rwinshi ruvayo ku by'ukuri ngo rugiye habibura yashaka muri Amerika ariko cyane cyane ukunda gusanga urwaruka ruva mu bihugu bidatunganijwe neza kamanotera nogatera abategetsi b'iwacu haba mu Burundi haba mu bindi bihugu bya Afurika kugira ngo bagerageze ko bashoboye gutunganya iby'ubutunzi neza kugira ngo abantu bose mwese ashikigwe mu ruhande arimo
tugiye kurangiza nikihe mu mabanga mujejwe kuyobora iryo shyirahamwe ry'abarundi baba muri leta ya Maine nibuhe butumwa mwoshikiza ariko baratwumviriza baba abari ngaha cyangwa i Buraya cyangwa muri Afurika mu karere kacu
nuvuga nti ahanini kuyijyana n'abimukira nuvuga nti aho bari hose bogerageza gukurikiza amategeko ya ibihugu barimo kugira ngo babeho neza kuko nk'uko mugenzi wanjye yavuze yahamagaye umenga ari muri Iowa n'abariruka neza yavuze neza yavuze ati hariho urwaruka rwacu usanga ari mu mavuriro atandukanye kuko rutashoboye gukurikiza neza amategeko y'ibihugu turimo kuko ibihugu yatandukanye cyane gose iyo hageze amategeko n'ibihugu tuvamo kuko hano amategeko arakurikizwa neza kandi cyane ni ukuvuga iyo umuntu yarenze agira ibibazo byinshi no hano rero yuko bahari bari muri ibihugu byacu barimukira bogereza gukurikiza amategeko aba kugira ngo bashobore kubaho neza kandi n'akazuza kabo kabe keza kuko muri ibihugu ukoze neza ukoze amategeko ku by'ukuri ibintu biragenda neza kurusha ibihugu tuvamo mu bihugu tuvamo naho akamanotera nako namenje gutera kumbe mu kanya nuvuga nogatera abajeje gutunganya ibihugu byacu no kuvuga ngo abantu bari ku butegetsi batwara ibihugu cyane cyane mu gisata cy'ubutunzi mugabo naho nyine mu gisata cya politiki bakagenda gutunganya ibintu neza uko bashobora kugira ngo ukuraze nk'ibi bihugu turimo icyo umuntu yiga gikomeye usanga icyo baturusha ahanini ari ukwitunganya no gutunganya ibintu nayo ku by'ukuri iwacu ubutunzi burahari tubutunganyije neza umuntu wese yoshikirwa
murakoze cyane umutumire wacu Filemo dushimira yobo ishyirahamwe Burundi Community Association of Maine mumfunya funyo Beckham ry'abarundi baba muri leta ya Maine twako tuvuga ku kugene babayeho kugene bariko babyifatamwe bariko bamenyera ubuzima mu gihugu baje kuba muca America dushimiye abaduhamagaye bose bagashikiza ivyumviro bakatubaza n'ibibazo namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro mugira ibihe byiza
Shimile Fidel Nyongabu, aje kudushikiriza.